Eureka, Eureka, tous les jours avec
le pasteur Nikita Joao Apôtre.
Amare ugishe 13 cyose kitwereke gihe umuherezi yategerezwa gusuzuma abisiragira ngo yuko badafise ikibazo c'imibembe. Hano rero ikintu gikeneye kuvugwa hakirikare nuko uko dutahura imibembe mu bihe byacu sinibaza yuko iyi ndwara no mustuzi nka la maladie de Hansen ko ariyo nyene iri kuravugwa ngaha mu gitabo c'abarewe kuko nibigitabo c'abarewe kuko kirandikwa hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana ane n'igihumbi kimwe n'amajana ane na 40 mu kinjana ca 15 imbere ya Yesu Kristo. Iyi ndwara no mustuzi tuzi nk'imibembe ntiyari bwagaragare muri biriya bice byo mu kigobe c'abarabu mbere iyi ndwara twe uno munsi twita la maladie de Hansen izotangura kugaragara mu kigobe c'abarabu no kujya nkengera yose bita le bassin méditerranéen mu kinjana ca 4 imbere ya Yesu Kristo. Kandi usomye igitabo cyose igice cyose cya 13 ashobora kubona yuko iri jambo imibembe riko rikoreshwa mu buryo bwagutse novuga dans un sens générique kubera bavuga uburyo butandukanye barakoresha iryo jambo imibembe ariko baravuga indwara zo ku rukoba zitandukanye kandi zandukira bakoresha ijambo imibembe ariko baravuga les moisissures ibintu bya vert ibintu bisa n'ubwatsi rutoto biza ku ruhome ruriko ruramera nabi les moisissures ku ruhome les moisissures kuvyambagwa ku matisi dusanga iryo jambo rikoreshwa mu buryo bwagutse gose cyane ariko kandi tubona ko ufise icyo kibazo cy'ubwo bwoko bw'imibembe ategerezwa gusuzumwa kandi bikemezwa n'umuherezi. Hano rero tubona umuherezi yari ameze nk'umuganga ategerezwa gusuzuma kugira ngo yemeze ko iyo mibembe ariyo ahigeze, bikaba byerekana ingene mu isezerano rishasha nimba imibembe ari ikigereranyo cy'icyaha ingene uruhara rw'umuherezi kugira ngo asuzume le discernement spirituel kumviriza kwitegereza mu buryo bwo kwegerana n'abantu no kubahereza akanya no kwitegereza ukubaho kwabo ikintu twita counseling pastoral kugira ngo abaherezi cyangwa abakozi b'imana cyangwa abapastori abarongozi bashobore gufasha abantu kubona ikintu ko ari icyaha gutandukanya icyiza n'ikibi hanyuma kwitegereza icyaha naho kigeze mu konona uwo muntu ingene ko kiriserura mu buzima bwiwe tubona ari uruhara runini gusa cyane umuherezi cyangwa umupastori abafise. Ubwa kabiri nuko tubona umuntu yabyemezwa ko afite imibembe yaciye yitwa ko ahumanye kandi agatandukana n'ubundi bwoko bwa Israel tushobora kubisoma 45 gushaka kuri 46 bavuga ngo kandi umunyamibembe yagwaye iyo ndwara agende yambaye impuzu zitabaguritse atsibura uyu mushatsi wiwe yipfutse ku munwa agende asemera ati ndahumanye ndahumanye iminsi yose akigwaye iyo ndwara azubahumanye mbere azuba ari igihumane abe ukwiwe azobe hijya yaho mucumbitse. Mu isezerano rishasha turabona ingene Bibiliya idusaba cyane yuko umunyavyaha hagati yacu umuntu agaragaye ko agasemba mu buryo bw'umwihariko akwiye gushirwa ku ruhande abikora into ba mbere 5 ku murongo w'icyenda gushaka ku murongo wa 13 nabandikiye muri rya kete ko mutivanga n'abasambanyi ariko sinavuga abasambanyi bo mu bisi cyangwa abifuza cyangwa abasahura cyangwa abasenga ibigwamana kuko iyo biba bityo mwari mukwiye kuva mu isi ukuvuze ngo ngira ntandukanye n'abanyabyaha bose isi yuze nk'abanyabyaha wocuva mu isi ariko umurongo wa 11 Pawulo avuga ngo ariko ubyo nabandikiye ko mutivanga n'uwitwa mwene data nambara umusambanyi cyangwa uwifuza cyangwa ubusenga ibigwamana cyangwa utukana cyangwa uburegwa cyangwa umunyazi umeze atyo no gusangira ntimugasangire nawe mpuriye hehe no gucira urubanza bo hanze mbega simwebwe mucira urubanza bo muri mwebwe ariko abo hanze ni Imana yo izobacira urubanza nimukure umunyakibi muri mwebwe. Uku niko tubibona no mu gitabo cy'Abatesalonike ba kabiri 5 kuva ku murongo 13 ariko mwiho bene data ntimurambirwe no gukora icyiza nihagira umuntu atumvira ijambo ryacu ryo muri kicete nkuvuga mutumvira ijambo ry'Imana mu buryo buri consistent mu buryo bubandanya ntimufatanye nawe kugira ngo amaramare ariko ntimumwiyumvire ko ari umwansi wanyu ariko mumuhanure nka mweneso. Tuzaza kuraba intumbero zine zituma umunyavyaha akwiye guhanwa mu ishengero ariko turabona ko Imana ibasabye yuko batandukanya abo banyamibembe navuze ko imibembe byasobanurwa izo ngwara zose zishobora kwandukira zo kurukoba nuko Imana yakunda ubwoko bwawe Imana yabayankwe uko uwo muntu yanduza ubundi bwoko Imana yatanze icyo tegeko kuko ikunda Abisirayeli muri rusange kandi tifuza yuko hamwe umwagwaye indwara ishengero ryose kuko bwose bw'Abisirayeli buca bwandura mu isezerano rishasha rero Imana iradusaba guhana icyaha mugabo tukahana mu rukundo uwo muntu naho tuyitandukanya ko nawe tugumana umutima w'urukundo nk'uko umurongo wa 15 wabitubwiye mu Batesalonike ba kabiri ariko ntimumwiyumvire ko ari umwansi wanyu ariko mumuhanure nka mwene si igihe Pawulo asabye yuko bahana umusambanyi mu ishengero ry'Abikorinto yaciye kandi n'abasaba yuko bo mutezurira nyuma yo kumuhana ariko ntiwa kabiri igice cya gatanu ku murongo wa gatandatu gushika ku murongo w'indwi murambaye nice cha kabiri nice cha gatanu murongo wa gatandatu ushaka ku murongo w'indwi avuga ngo ico gihano abenshi bamuhaye kiramaze kumeza atyo none nico gituma mukuye cyane cyane kumuharira no kumwirura ngo umeze atyo ntarengwe n'umubabaro usagutse tubona ko muri ico gihano nyene haguma mu rukundo haguma mu gufasha gushyigikira gutera intego uwo muntu mugabo kandi no kwitandukanya nawe bikajana nuvuga yuko iyo ico gikorwa gikozwe mu ishengero haba hari impamvu ni muri buri zine kandi zikomeye ubwa mbere nuko iyo bikozwe ishengero ribandanya kwezwa ni gutera intege ukwera mu ishengero ni gushobora guserura by'ukuri yuko Imana iduhamagarira kuba ubwoko bwayo bwejejwe nk'ishengero iyo ivyo bintu bidakozwe ntituba tukibaye ishengero kubera kimwe mu biranga ishengero nuko ishengero ari ubwoko bwashizwe ku ruhande kugira ngo bwe gukira Imana kandi bubandanye bwezwa ubwa kabiri iyo duhanye uwo muntu ni kubw'ineza yewe kugira ngo tumushikane ku kwihana kugira ngo tumufashe hano ahanga n'amaso n'icyahaciwe kandi arondera kunagugwa n'Imana iyo ivyo bidakozwe umuntu yigera by'ukuri yuguruka amaso mu by'ukuri twateze kugugwa amaso na mwemu yera panike hano twateze kugugwa amaso n'ijambo ry'Imana ariko rege bisaba yuko bene data ishengera ariko rikunyiganza rigushira ku ruhande kugira ngo ushobore kwacu kwihana gishoboke ubwa gatatu igishinga ntaje ishengero mu isi cyaka idahanywe mu ishengero abo hanze ntibabona ukwera kw'Imana mu ishengero abo hanze ntibabona ko turabashizwe ku ruhande kw'Imana abo hanze ntibabona yuko abantu turi nyego y'Imana abo hanze ntibabona yuko twitirirwa Imana yera kandi igotse bituma ishengero ritukwa ubwanyuma iyo duhanye icaha tuba tugaragaje ubwiza bw'Imana tuba tugaragaje icyubahiro cy'Imana tuba twerekanye ko Imana ikwiye kubahwa hagati yacu tuba dusunitswe n'ishaka ryo kubahisha ukwera kw'Imana nizere yuko iyi meditation yadufashije umunsi mwiza.